都不认更清楚啊。
Tashimi komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio ya tuve wa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno musi ni kiganiro teguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mwere kaya Colorado leta zimbuma za mwere.
Mbanje kwa mutabu wa kumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, urararitswe buri munsi, saa 10.
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya. Muri Israel amaze kuyirwamo barenga 200,000, muri Gaza barenze 300,050. Ivyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel. Kuva ku wa gatandatu umurwi Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas bandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku taka no mu mazi. Amerika by'umwihariko yadudurie ko itaryo umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi bwizwa kuyifasha ija mbere yaramaze kwirungikira ibirwanisho. Eka n'umushikiranganje ajeje migenderanire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwa ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe otamupfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye Hamas. Harimo Irani yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohojwe. Byagenze gute ariko ngo Israel itegwe itabyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye. Hajya mbega Israel iri kwifiki na Hamas ibihugu bishigikiye Israel birimo Amerika ahanini bishingira kuki? Ibishigikiye Hamas navyo bigashingira kuki? Hamas ivyayo vyo bite iharanira iki ni iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga yuno munsi. Umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni Professor Pascal Nyonizigiye n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Sangwe ikaze Professor Pascal kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi.
Ego medala mukize kandi ashikwa kubona mwatumiye.
Inkomoko y'amatati ya Israel na Palestina vyumwe hari ko Hamas ni ya tugire mu mizi tumanze twumva iyo vyahereye niyo bigeze.
Ingene izo ngorane zatanguye kuva igihugu cya Israel kivuka inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose gihe cy'igihumbi kibazanye 1948 abaze gufatwa ingingo mu buryo muryango wa ONU muri 1947 uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestine harita ngo ni isi ya Israel. Abaze kwemera ko huba amareta abiri huba ya Israel hakaba n'iya Palestine. Hanyuma rero abarabu bariho ico gihe igihugu ca Israel kibaze kubakwa bararahira abaregwa ko badashaka kubonda igihugu ca Israel kurirya si ya Palestine. Iyo misi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israel kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu minsi ya mbere iciro cy'ubuhikivuka cya Israel 1948 haheze umwaka gusa hataratangura irwanda y'abayahudi n'abarabu ngira n'icyenda ariko Israel yayitsinda. Ubundi bavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka bihera ngaho rero iminsi ya mbere abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israel cobaho kubavuga ati kibayemo mu gihugu cacu ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cyacu kuva kera na rimwe bitera umudurumbanyo gushika n'uyu munsi abumva Hamas y'inyuma y'abo muri Palestine Islamic kivuga ko kiriko kigwanira abanyepalestina na ubusi batabyumvikana ko kubera Hamas gikoresha
Yego. Murakoze professeur dusaba ntubanshi barenga ijana na 180 hafa ijana 190 batwandikiye bavuga ko afite utubazo bashaka kubabaza reka mbe ndabareka bari bo babaza hanini turahera kuri Jean Claude ikaze ku jury America no muri isanga
Jean Claude kumwe turabumva
uhererehega Jean Claude
bere muri Mozambique
akabazo kawe kwa professeur Pascal Anioni zigiye twagutumiri
akabazo kanje ndabaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kirya gihugu n'abapalestina n'abayisraeli
uri kuvuga ku abatanguye gushika muri Israel
abatanguye gushika muri Israel
kurakoze reka professeur Pascal arakwishure
so ni kibazo gikomeye cyane kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera tuvuge nka kujya kwa Bibiliya baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba Abanyisiraeli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo ba mu minsi bibahungutse bavuye mu buja bace basubira Kanahani igihugu cyabo cy'isezerano aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane ingwano ingorane z'inzara zuba n'ibiki ariko aho ariko ndavuga igihe leta ya Israel yavuka muri 1948 hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye hata mu bihugu byinshi ku isi haba muri Amerika mu Burusiya iburaya bw'uburengerazuba muri Aziya eka mbere no muri Afurika ahantu hatari hake abayahudi bahungiye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango 12 barahura mugo bahura ku buryo ariko harahera ingwano ya kabiri y'isi yose iheze bara abayahudi baragerageje kuza baragura amatungo muri Palestine baragura amatungo buhoro buhoro baza barakoresha amahera bagura amatungo kugira batangure kugwira mu nyuma rero aho bamaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israel izoba harya mu gihugu aho bita Palestine ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947 aho niho abarabu rero bamwe bavuga bati twe ntidushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israel abo tugomba abayahudi kuri isi twebwe igihugu cyacu twebwe abarabu muri Palestine babaye kuva kera no kuvuga bo baraba ico gihe vuba yegereye yari ingwane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko uko umuntu wese avuga ati aho ntaho iwanje ndetse ntaho iwanje
murakoze twakire na Armand ku murongo wa kabiri wa telefone Armand ikaze muri muri isanga
mahoro meza murakoze
uherere gahma
ndinayo
kwa kabazo kawe kwa professor Pascal Nyonizigiye twagutumira ino munsi
dene cyakumwa kabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kubera igihe cyose bye kundu ndibuka kuva kera nkiri muto hari intambara hagati ya Hamasi na Isirayeli haragira igihe rero iyo itware yose yibagirwa tugiye kumva ibintu by'intambara guhera mu gihe ari nta kuntu abo bantu ko mwumva umenga ni bamwe bumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba Hamasi imaze kubura abantu menga ni igihumbi n'amajana atatu na Isirayeli yabuze hafi igihumbi n'amajana abiri na ibikeraso biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafata hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose ngo bareke kubandanya barwana kuko nta mahoro ashoboka ata biganiro bibaye.
Murakoze ugire umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Armand. Ego professor twasubiza ijambo mu ishuri Arma i Nairobi muri Kenya.
Ego kibazo Arma bagize ni kibazo gikomeye cyane ati habuze icyo kugira haba amahoro igitwa hataba amahoro hagati ya Israeli n'abarabu barwanda cyangwa abo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo ni ukumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki ibikomeye ni ukubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa umma ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba ko basangiye idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga ingorane hagati bakunda kuvuga ngo hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hari n'abantu baba atari abapalesitina abo muri palesitina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba hehe bashobora kumva umengo baravuka n'abanyepalesitina kubera ngo ari
abayisilamu
kibura rero ni uko haba uko kumvikana umuntu wese akagomba gushyiramo ingufu zirengeye ntaza nibyo kumvikana hagira ngo nitwebwe ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine n'icyenda ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi ibyo muryango wawe ntiwamaze kwemera yuko ayo maleta abiri cyangwa ibihugu bibiri byorangikana Palestine na Israeli bikabana kuri hari ahantu hitwa Palestine nyuma y'ingwano ya kabiri aho rero ingwano wayivuze zabaye kenshi muri mirongo ine n'icyenda itanu na gatandatu imusanzu za ishinga mirongo itandatu n'indwi n'igihumbi magana icyenda mirongo irindwi na gatatu ingwano ziba ari bine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli abantu bakaza bakagira iterabwoba bakica abantu aho n'ababasanga hanze mu bindi bihugu ariko haraba ingwano imwe bita geolimpike bagatera abantu babatera bakavuga ko ari abantu bacuditse n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane nyuma ya mirongo itandatu n'indwi leta ya Israeli imaze gufata ziriya za Gaza Cisjordani na Golan byaseye nk'ibigoraga cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe bikumva abanyepalestine kubera leta ya Israeli ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane ku isora cyane cyane dore kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko leta ya Israeli yokwemerwa nk'ayandi maleta Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranga kandi zase murazi kubera zifitwe Leta droit de veto ishobora kukwaka ikintu kigaca cyangwa muri Nations Unies isoba ama bakoresha ibyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashyigikiye abanyepalestine ishavu rero sinavuga ngo rivuka ubu ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera kuva mu 1948 hari ingwano ya mbere
murakoze cyane professeur twakire bonita ikaje ku ijwi rya Amerika bonita uratwumva bonita turi kumwe bonita urahari bonita muri Somalia sinzi kuri kuri uratwumvaga bonita Leka muhinga bw'ijima turabire ko bashaka kumugarukana twe turakira Tarsise uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Tarsise.
Je ndi muri Kenya.
Mhm. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Iki kibazo fitse ni kibazo kizanye na ijanye n'ikintu cyangwa ni Israeli y'abazungu kongera kavuga ngo yo na Palestine bari kubaragwana. None nimba ari Israeli yibaza uko igihe yahageze niko byagenze aparitine n'abayisirayeli ni uko barakwigira gute o niwe yabashizeho yitegereje uko byari ko biragenda niko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira hakazaba intambara kandi z'urudasa kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga ugasanga ibintu bimeze nabi cyane none si ko mbona yuzuyemo intambara kandi Amerika ari wo sekuruzaho ibindi bihugu byose iriko irabikora iyo igira ngo ituje intambara
urakoze
ngo mbona nuko igihe tundi tati nuko yari yateguriye nk'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane kuko ntacyo mbona kiko kirahinduka uyu munsi intambara ntizidacika none urabona ko n'ubu Israeli na Pakistan kandi si byo bya mbere bibaye ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore guhinduka
urakoze ubwire umunsi mwiza nga urakoze ubwire umunsi mwiza Tarsisa ego professeur imbere ko ndabasubiza Tarsisa reka mbanze nsubire kwakira Bonite ikaze ku ijwi Amerika ego uri amajahega Bonite sabwe
hello
uri hega Bonite uratwumva Bonite
nenda
uherereye amajahe
amarere
na nabonyakanimero mbwa nashaka ko utwemera ko ari akabazo kawe rero ga Bonite kwa Professeur Pascal twagutumiriye
akabazo ni kuri ibyo by'intambara byo muri Israel na Palestine cyane bibaza impamvu bimeze kurya icyo bapfa icyo ari cyo kandi icyari rwaca umugabo ugasanga abantu turiko turaryana buri mwanya bamwe batorohereza abandi mu bwisanzure bwabo none bibakoki
urakoze
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu ari umwe
murakoze ugira umunsi mwiza Bonite mugabo akabazo kawe professeur yakishe kugira ngo nitutware umwanya abandi reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com sivyo ugira umunsi mwiza ngaho muri Somalia Professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye uruhara rwagira uraba urwahirwa amakungu kugira ngo izo njyane zive mu nzira
kuba kuba izo bwana zigitangura na buze muri 1990 amakungu yicaye yaravuga akavuga ati yemwe ni mujamwe mumvikane ni mukurikize ingingo zafashwe na Roni mubane mu mahoro kwiyose abaye ko kuva kera uko barazi uko abayahudi abaro bahabaye ubanye utari muto gurya naho batabivugira hejuru burya abarabu n'abayahudi barafise aho bahurira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara ari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi basubiye kuvuku hamwe baravukana ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe baca babwira ryarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva zikazuzumwe za Amerika zibaho inyuma y'ikinyejana cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye barimuka muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatangura abayahudi baza barahura mu kinyejana cya 19 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorerwa umuti kugira baronka ahantu baba kuko baguma basoma muri bigiye bitabo byabo by'isezerano abayahudi muranzi ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud n'ibindi basoma iyo bavuga ati yemwe twebwe ya miryango 12 itegereza guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu byungu hariho abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga abo barabu bagwata n'abayahudi ari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hari abatari bake b'abayisilamu haba n'abayahudi rero bafise ya dini ryabo bita judaizmu abo bayahudi nyene uko no muri Israel hariho abatari muri judaizmu bari mu yandi madini ariko abo benshi bakomeye muri Israel bari muri rirya dini yitwa judaizmu ayo ni abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Stephenia ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye Gafenia?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Zambia, akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi yishyure ibibazo byanyu.
Yego, jewe ari ni intebera. Yego, jewe mu bisanzwe dushyigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo mfite ni uko mbona abahaye bahayihata abana sishobora gushyigikira yuko Israel itorandura iho nyabwoba iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amazi mugabo irabe mu bikorwa ikora n'iki cyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana bapfa bagapfa nabi ikindi kikadusaba ni gusaba imiryango irabe ikinjure kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu bapfavuye na isi byiza cyane barabe tubaryamira.
Urakoze ku byumviro byawe Rafini.
Ubwira
umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego.
Twakire na Cedric ku murongo wundi wa tene. Cedric ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi, Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Ndashaka kubaza uko uvuze muri ino minsi, none muri make iyo ntambara ya miri muri izo bihugu yoba yavuye hehe yo bishingiye ku
ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com professeur yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafite ibibazo batarisha urugira umunsi mwiza mu Ruyigi Cedric ego professeur hari abatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mu ndamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mubakura mbere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe biroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze n'umurwamase utazigira butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntihagiye gusenywa burundu ivyambanye Palestina na Hamas bigasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya mukunzi wanyu Joseph professeur utwazo twa passe twa Joseph
ibyo Joseph avuze bibintu bikomeye cyane nibyo leta ya Palestine no kuri ubu ni leta ikagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bikashikiriza ariko leta ya Palestina iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestina bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora ingingo cyangwa kugira ngo batubwe bati twebwe yemeye leta ya Israel yatubwiye nabi dufata na ikoro nibi nta bwigenge igira kuko ntibemerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat non membre de Loni ni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu ryamuryango w'ibihugu bya Loni urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ubwo niko abanyepalestine barafite izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu bagerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiyumviro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge kuko gushika ubu nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishyigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine yagira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati dushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ico bundi ku mvaro ya Trump kwemeza yuko igisagara ca Jerusalemu cuba umugwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu bibo zafashwe muri yose bavuga yuko icyo gisagara cya Yeruzalemu coba isange hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Yosefu birateye ubwoba kuko leta ya Israel yarashavuye cyane abanyisraeli abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubuho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo barwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone uko abantu baba barabatabana baricwa abapalestiniye iki nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana atuwe ntituzozihanira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hariho imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntitubuza kubandanya urumva rero basesa ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze kuri ubu nk'uko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose bari intagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israeli muri
hanyuma none ku vyerekeye iby'abakristu n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristu n'abayisilamu
Ego iyo ibyo nabyo birashobora kuba kuko murazi yuko Islamu ni dini ry'abantu ririmo ibice byinshi rwose byinshi nkanga Hezbollah bo Hamas bari kumwe n'abajya bameze cyo kumwe n'abajya muri Daesh hariho abantu bajya ba Boko Haram ibiki n'abantu mu bisanzwe bafise ugutahura kwa Korowani ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Islamu atemera Imana kuko bavuga ngo hariho ubwami bubiri hariho ubwami bw'Imana Allah tal al salam ubwami bw'amahor n'ubundi bwami bwa Shetani tal al harb bafata izo nzira zibiri utarwa Islamu no kuvuye kutemera Imana kuko ujya Islamu iwabo mu carabu bivuga ngo no kwitura Imana mishadi urumva rero ibitari mu Islamu kibabona kuri umutemera Imana cyangwa ngo ni kafir kuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe bakabona umuntu w'umunyamahanga batabona yuko ari mu Islamu avuga ati wowe uri mu Islamu ka utari mu Islamu urinjira muri Islamu cyangwa utayinjiye wapfa nta urumva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu Islamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko ashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari mu Islamu atari uwo kwica ibyo bita Islamu kitiste cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi batafata inzira zibiri utari mu Islamu uwo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko ashobora kuduga icyo cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo abonye izo ngwano bakabona ibipfuye bacabona ujye abigize gufata mu Islamu
hanyuma ngo Gaza muribazaga profesor yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kubera ibyabaye
yego ni ukuri atari Imana nyine ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho impohe babaho nga abantu b'abapfungwa bagowe bafatwa nabi rero nk'uko leta ya Israeli yashabwe kandi ariyo yakontorora ubifite ibirwanisho bikomeye igomba kwinjira ukunze bagomba kuraba byose ubuhoho ibaza n'inzuha zosigarange ko abo bantu bo muri Hamas burya abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishirwa rimenetse bamaze kwiheba babibi ko ubundi hajya gutera babona aho uri kubaterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba nabibi sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka ko yabiyo leta ya Israeli irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco murakoze kuduha umuco Professor Pascal dusuye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Emi Bahari Emi ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherehe Emi
merereye mu mujyi wa Goma muri Nord Kivu
akabazo kawe rero kwa Professor Pascal twagutumire no musore muri sanga
murakoze cyane kumwe umwanya narimo kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izakemura ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izagirebera ese abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni baranura mu wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israel iza kujyana y'abaturage ku gahato bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israel nayo kuri kiriya gikorwa
murakoze ugira umunsi mwiza ngaho Igoma ego Professor Pascal tubasubize micro mu ishuri abari Goma
iko kibazo nabajije ni kibazo gikomeye kuko UN bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti imwe bita Union Soviétique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane, Nyanganda bita arme nucleaire. Iyo bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyase muri Conseil de Sécurité gishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyazo, ibindi bikazemera ntibirengane. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko Leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota, ntibishoboka. Naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka, umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose mu ntara zose zo ku isi birafise igihugu yishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu kuko aha bita muri Proshoria muri ibihugu by'ubuseruko bw'izuba hafi y'ikiyaga Mediterane, ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite zishingiye ko inyungu zabo ni Israel. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israel bahogoshiku Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahata Israel cyangwa ziriko zifatira igihano Israel, kugira ngo igihano nka kurya bahora bafatira igihano za Iran kandi zindoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi,
n'ibifaranga byinshi,
ibifaranga byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika hagize gukora kuri Israel zona Amerika iduka. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yoshobora gufata isiko zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo
ibikiwe
ni baba banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Icyo bayishizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murazi politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze cyane professeur. Twakire Severin. Severin ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Uherehe ga Severin?
Alo,
uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane rwose professeur, ndamushimiye cyane rwose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki? Ndabaza intambara yo muri Israel ndetse no muri Gaza muri Palestine. Turabyumva ko byatangwe ku munsi wa gatandatu cya mbere y'uko mbanje kubahoza ababuze ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbazo nkuburabona ko twatimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nta petrole n'ibindi by'ingano guke bizamuka ati kibaza none nk'intambara ya Palestina na Israel bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia irabona ko abafite ababashigikiye tugasivuga ati na Israel uyu munsi tushobora kubona ko Amerika yagize ikivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ugatubibaza ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise igikorwa kiri kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbarara Uganda Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubaze.
Ego icyo kibazo cya Severin kirakomeye rwose kuko n'ubundi ibyo biriko birabera muri Gaza birateye ubwoba rwose kuko bazuza abandi ariko icyo dutinya hakujya kw'ingwano yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi ku isi yose mu by'ubutunzi cyane cyane naha nyine ingwano ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka mbi cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran. Iran yarerekanye neza ko ishigikiye Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone ntawuzi icyo bashobora kugira nk'ubu hari haba Hezbollah bagomba kwinjira mu ngwano nabo bari muri Liban aho nahone Israel izotera mu buraruka kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israel. Ibyo byose nta wuzi ingaruka bishobora kugira ku isi ko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bataraba igihugu baraba idini bavuga ati hafi abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ibyo niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa abo ntibashobora gutera akarambarayi ku isi. Sinavuga gusa bijya byo kubuza yuko ibidandazo babiri bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho buba batari muri izo za politike hari abadandazi cyangwa abantu basanzwe bariko barigendera ku isi aha nahe nicyo umuntu ashobora gutinya cyane.
Murakoze professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ufise kwa professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza Niyonizigiye. Ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera iyi ntambara ya Palestina na Israeli. Abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'abarabu babashoreye intambara mu nyungu zabo. N'ejo bundi byaravuzwe ko Egypt yaburiye Israel yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru, Mossad isuzugura ayo makuru, bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israel habayeho ko zijyanwa mu biruhuko donke uburinzi bukaba bukeya ariho aba Hamas binjemo hari abagakora ari amabara. Abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo irizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'Abarabu mu nyungu zayo bwite. Nkongera nkabaza uwo mugabo Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe. Israel ntibitanwa n'Abanyamerika ubwo UN imaze iki?
Ubwira umusemizi Abdallah.
Murakoze cyane.
Ego professeur Pascal Niyonizigiye tubaze twa Abdallah mu Rwanda.
Ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacyone kuko yabivuze igihe haba igitero cy'itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi. Baravuze yuko abantu bagejeje iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazoterwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye. hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuyeyo n'abantu bababwira mu yamati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi mu bya bintu bakunda kuvuga ngo teori di complot murazwe sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari ibyo kuko bishobora kuba atari ibyo kuko urumva n'ibintu bica mu nzego zikomeye z'iperereza ntibimenyekana bimenywa na rene byo ni nacyo gituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kizacika abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imvura ni nk'uko hashobora kuba imvura n'ibyo murazi ko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ateba akabaremera akaba menshi cyane ugasanga abo bavuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga ntibahubwo baguye mu mutego kandi bari bafite amakuru menshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora atarubonda ari muri ibyo bintu by'iperereza ubwo mbenye neza yuko Israeli yari imaze kumenya ko izotezwa kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israeli wari ubwa mbere ibona witewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye kwa bivuze Abdara biba ari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kandi umuntu ego
ikintu mugabo avuze ati mbega Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita kerebipole ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje irandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1995 ingwano ya kabiri igera ku isi ati isi nayo yarahindutse hanyuze hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikomakomeye nabwiye bitanu bigasa n'ibibyemeye mugondo ibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituma biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira aho bashatse abadashatse nabo bakaba ari kure nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati nizo nzira zo kwiheba ku isi imwe bita terorisme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mubonaho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka reka dukoreshe uburyo bwabihevye ni nacyo gituma muri icyo gihe bibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze katawanje yuko Israeli bayishimikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yebwe muraba muri Palestine yebwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzi gufasha yaba Israeli y'abanyepalestine rero yuko Imana yadufasha inzira y'amahoro
igatsinda yego murakoze cyane Professeur twakire na Benjamin ikaze ku ishuri ry'Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
imperere muri mu mujyi wa Goma muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akabazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafite iki udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku wundi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye ka Fabien
mu Rwanda Mwamajaru mu karere ka Musanze.
Ego, akabazo kawe.
Akabazo kanje. Ndagira ngo umuntu mwatumiye.
Ni Professor Pascal Nyonizigime.
Agira ikintu avuga
ariko ijwi ntiryumvikana neza.
Ibitero bihora muri kariya karere ka Palestine na Israel. Noneho aje no kutubwira uburyo yiyumva Perezida wa Amerika Biden yavuze ngo ishyigikiye Israel duhashya Hamasi. Cyane ko Perezida wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro. Ese ikizahora mu muriro kugeza ryari? Ndumva ariko nicyo nambariza uwo mutumirwa.
Urakoze ugire umunsi
mwiza. Akakubwira.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Professor mwarimu avuze ko mutari ko muramwumva neza, mwamwumvise cyangwa ndabasubiramo
amatako? Mu nyuma namwumvise.
Ego, ni mu mwishuri.
Ego, urumva avuga ati turumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashyigikiye ibiganiro. Nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane, bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas, habaye ishavu abantu bashyigikiye Leta ya Israel barashavura ku buryo bavuga bati naho bivuga gutya ati mbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanzwe bahanwe aricyo kiriko kirabu. Ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu babashyigikiye abo muri Hamas, Hezbollah, kuko ntibari harya gusa, ntibari muri Gaza gusa, bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake. Murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere, hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe yemwe murundi amahoro, hashobora kuhera umwaka, imyaka. Ubwo gasore akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura iyo Oslo muri 1993 kugira mwumvikane. Naho nibijya byabaye muri Oslo ubwa mbere abantu bagira icyizere bati hashobora kuba amahoro, hari harabaye ibihe bitoroshye, nababwiye kuva muri 1967, 1967, 1973, 1973 kose bagwana abantu bapfa, Israel itsinda, mukabiri ati biremera muri Oslo 1993 kugira bicarane bavugane naho bitarambye, ariko byerekanye yuko hariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana baragira igihe bakaruha. Naho wowe ukomeye gute uzi yuko ariho umuntu w'umwihebye ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose, ntabaho ushobora kuronka ngo ntawe usomera induru ivuga.
Yego, murakoze cyane Professor Aroni. Ikaze nawe tusangire ikiyago.
Murakoze.
Uherere he Garo?
Ndemerereye muri Kenya.
Akabazo kawe?
Njyewe ikibazo njyewe mfise ni uko njyewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze nka nakagira sinde n'uyundi batazi kuvuga ati mugira mupfa ibiki, reka ntimuterane amasasu, haba abana barenganwa, mureke kwishyira abantu b'ubusa. Kandi hariho abantu bagira babitume, hari ibihugu bimwe bimwe byihutira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha, ngo nyaruta, ngo mukubite, ngo temagora, ngo arasa ibisasu kirimbuzi, aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu, tubanze tubahuze n'ibyanka, nimuze muvuge ngo ntitwabahuje, ahubwo byihutira kuvuga ngo
ariko nawe urahapurenze urugero. Reka tukureke twumve ko Professor yari cyakubwira. Ugire umunsi mwiza.
Nawe urakoze.
Washaka ntagira gusima mu bisanzwe niko bimeze, ariko ni uko nyine abantu batabasama amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe. Burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose inkuru zivuga ko bazotipa kuko barabikengera. Ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu ni ikintu gikomeye cyane. Kenshi turavye mu migenda y'ibihugu, igitsinda kenshi si ubushingantahe, si uguhanura, kenshi igitsinda ni inyungu z'ibihugu. Igihugu gikomeye kikaronka abagifasha, kigomba icyo gishikako, kirabikoresha ikoresheje amafaranga cyangwa ikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'igihugu. Ni ukuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yigaza, ahubwo ni ukubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda, arahite bigatsinda. Ni nacyo gituma mubona nk'ubu nkabijya byo mu Burusiya na Ukraine, Abanyamerika nabo muri tuze amareta y'Uburayi bw'Uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda akagirire naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishyigikira. Icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibigwanisho bikomeye. Ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo biraba turabibo, ariko yuko abantu barondeye amahoro buca bihebura bakavuga ati ntacyo tubishoboye ugerageza, kuko haragira igihe nujya akomeye asubira hasi akaza uwundi
hari undi twa Gerard Iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasamazi no mu yagankuba irungi muri Gaza. Uyu Gerard Iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba controle naba yabyanze ukene mu gifaransa ngo naba inyisayeli ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babaha namazi byanse bakayabakaga professor.
Ibyo byose ni imigambi yafashwe nyuma yaho ngo abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu muri mirongo itandatu n'indwi kijya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishyigikiye bakomeye. Icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza, Cisjordani, Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma, ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza, aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kujya ku kazi gutaha, kugira baguma baraba ibibaranga baperereza hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'umuyagankuba muri asfari ibintu bikomeye kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo boshobora kwihebura n'ingoga kugira ntibabandanye bagwana. Birabafata kugira bavuge bati aba bantu bariko baradutegera tubima amazi n'umuyagankuba baca bagira amanyama make baca basabye bahagarika ibyo gutera. Urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze, ariko na Israel ubiziki irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge ko tukabyumvise muri Sudani.
Yego Professor Pascal Nyonizigiye, twaduse abantu benshi barenga baza bashitse ku majana abiri arenga bayifuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera, reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara uwundi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira. Hari abari bifuje kumenya ibya Hamas muri Makeitro mu Ruguri, igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri n'ahiherereye, hari ibibazo byinshi tutoshobora kuheza muri uno mwanya w'isahimwe, ariko tubashimiye kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara ngo mudusigurire izino ntambara mu zotwitaba nkuko mwabikoze.
Ego murakoze.
Ego nkibutsa ko Professor Pascal Nyonizigiye muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, mukaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye.
Ego
reka abandi dushimira babe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique, Kenya, Somalia, Zambia, Burundi, Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Uganda, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushoboye kubahamagara kuko mwumvise umwanya waturanye muto, mwari benshi ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ariko turaza gushaka ino kiganiro aho nyine ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba hari akabazo tutashoboye kubahamagara ngo mubaze kari mu by'ibindi bibazo babajije abandi muze gushora kwaronkera umuco. Kino kiganiro muri sanga cuno munsi kuzya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwari kumugishikiriza na Joy Diane ni nahazwe nari muri studio y'indwi kujuje America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bwijima nibo batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mu byose naho butaha Radio Kigali America Yabani